Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice 9 kuri mwebwe mutwumva muri Uganda mu karere ka Kisoro ku isi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Instagram, YouTube, Facebook na Twitter ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga iganiro muri isanga cuno musi mwagitegure mukamugiye gushikirizwa na Joe Diane na hazwe ndakiremesheje ndi muri studio y'Indwi Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amashirahamwe y'Abarundi 18 yigenga yemeza ko kuva igenekerezo rya 2026 kwezi kwa kane ko mu 2015 abantu bagera ku 440 bishwe mu rukurikirane rw'imvururu zatanguye inyuma y'imyerekano y'abiyamirije kiringo ca gatatu ari naco ca nyuma tumuhisi Petero Nkurunziza yahoze ari president wa Burundi. Mu rwandiko ayo mashamwe yasohoye avuga ko abo azi neza bahohotewe bazira ku imvururu zitandukanye kuva ico gihe barenga 1,220 abanyurujwe bakabari 697 muri isanga y'ino munsi. Turagaruka byimbitse ku rwandiko rwasohowe nayo mashirahamwe 18. Abatumire bacu ni Maître Janvier Bigirimana aserukira urunani Tournoi la Page gwishinze guharanira impinduka muri Afrika. Tournoi la Page ni rimwe mu mashirahamwe yasohoye urwo rwandiko rw'impapuro hafi 200 Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dufise kopi y'urwo rwandiko. Maître Janvier Bigirimana, ikaze ku Ijwi rya Amerika no muri isanga.
Ndabaramukije Diane, mwakoze kuntumira kandi ndaramukije abagiye kutwumviriza bose.
Kuturamutsa na Gerard Hakizimana twarishira mu Folicon F gishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama muraza gusangira ikiyago. Gerard ari ku rubuga mu Burundi. Gerard, ikaze muri isanga kugira ngo dusangire ikiyago.
Ndaramukije Diane, hama ndaramukije abatuta gusangira ikiyago. Ndaramukije n'abazo gutega amatwi nongera ndayipuriza amahoro n'umutekano y'umutekano n'amahoro.
Yego. Mu nkundire Janvier na Gerard, ndabasabe muri mwebwe babiri uwo bayashize itelefone yiwe muri haut parleur ayivanemo kuko bica bigaruka mu matwi bigatuma amajwi yacu adasohoka neza n'abariko baratwumviriza ntibashobore kutwumva.
Murakoze cyane kandi nagiye ndaramukije Gerard, ndamutsa n'abandi bose ku mbere bazira kuvugira icyo bashikije mu kiba kiganiro.
Murakoze. Ugifise telefone yiwe mu ndanguramajwi abanza ikuremo kugira ngo dushobore kumvikana neza, muzamufashije. Nuko rero reka cemera kuri Janvier. Turavuze ibitigiri nabivuze muri make mugabo mu rupapuro mfise ndabona mwo n'abandi harimo abahagaritswe. Harimo abo muvuga ibiziga byatowe bigera ku 1381, harimo abahohotewe, harimo abahohotewe ku mubiri n'abahohotewe bifatiye ku gitsina. Tugarutse ku biziga 1381 muvuga, ibi bigaruka muri abo 440 mwemeza ko bishwe ga Janvier.
kibazo cyane ikintu cyose nagomba kuvuga nuko kuri bino bitigiri twatanze ibi ari bitigiri biri hasi cyane ufatiye ku baba barapfuye baranyurujwe kubaba barahohotewe mu buryo butandukanye kuko aba n'abantu baba batwituye n'abantu babyamenyekanye bishye mu buryo butandukanye wo gutukuma nako amakuru ariko hari benshi nko mu byo kunyuruzwa cyangwa gufatwa ku nguvu bibashikira ntibashobore kubishikiriza kubera imvo zitandukanye zifatiye yuko hariho kudahana mu Burundi yuko bashobora kumererwa nayo umutekano wa abo kuko hariho n'abahora baturondera bariko baratubwira ibyabashikiye ugasanga bariko bavuga bati mudutabare n'abari basigaye mu muryango ntibavuye baca bahitanwa n'abo bicanyi ati uko nimwabivugira hejuru yuko umuntu wacu yanyuruzwe yuko yafashwe ku ngufu cyangwa yahohotewe dufise amakenga yuko bashobora kuza kubandanya baduhohotera rero ibi bitigiri nibyo biri hejuru ariko kandi nagomba nshimike kuri icyo kintu cy'uko ari bitigiri bikeya urabye ni biba byakozwe n'ababa bahotewe cyangwa bishwe cyangwa banyurujwe
muri uru rwandiko rwanyu muravuga muti Ligue iteka yaramenye ko ibi byabaye hagati ye kwa kane ko mu 2015 n'ugenekerezo rya 2025 yuko kwezi aho ibitigiri mubona byaduze cyane kuva ico gihe yo myaka 8 heze ni hehe
uravye nk'abantu bafashwe bagapfungwa hadakurikijwe amategeko urabona ko ari igitigiri kinini ya mugabo cyane cyane ibitigiri biboneka yuko biteye amakenga ni ibi by'abantu baba barishwe nkashaka kuvuga yuko ubundi byaha birasumbana iyo umuntu afunzwe bidakurikije amategeko nibyo birababaza mugabo ntibingana n'umuntu baba bisha agashika yo kurunga uwo ubuzima bwe buba bwahasigaye nicyo kimwe n'aba bantu banyuruzwa benshi kenshi ntidusubira kubabona rero nk'ibi bitigiri by'abantu bapfuye biboneka yuko ari benshi cyane n'ubwo abafunzwe nabo nyine atari bake katutibagiye abahohotewe mu buryo butandukanye kuko nk'uko nagumye ndabivuga ibitigiri mubona rigiteka niyo mu maraporo yagiye iregeranya kuva muri 2015 gushika uno munsi niyo twasanze mu mashyirahamwe atandukanye ifise ibitigiri novuga byinshi kuko hariho n'izindi zage zirabikora ko kuko kenshi wasanga amashyirahamwe ayiyo bavuze yuko abantu banyurujwe cyangwa bitabye Imana kenshi ari gusanga ayo mashyirahamwe rero aba yavuze abantu bamwe anije tuma twace dufata ibyari igikeka gusa kugira ngo ntihaje kubamo ikibazo cyo kwibaza yuko ibiharuro byo bitaharuwe neza rero ibyo abantu bafuye tubona ko ari byinshi cyane turabona yuko kandi abantu bagiye barafatwa bafungiwe ubuso nabo nyine ari abantu batari bake reka n'ibindi si bice kuko
Gerard Hakizimana murumva amashyirahamwe 18 ibitigira atanga mu bivuga ku iki murabihuriza ko amatohoza yanyu arerekana ko ari bangahe bo barahohotewe barishwe muri ico kiringo
murakoze cyane mbanze bwa mbere ndabashimire ko mwadutumiye hanyuma kandi nibuke ko kugira icyo umuntu avuze ni uburenganzira bwiwe kubona amashyirahamwe yagiye hamwe amashyamba atari mu gihugu akerekana ko hari ibintu byakozwe nabyo biri mu burenganzira bw'amashyirahamwe ariko kandi gashika akenshi bamaze kubona mu ishami turongore ko hari amashyirahamwe nyine usanga umengo yokamisha iseseka ry'amaraso cyangwa ubwicanyi kanaka mu ishami turongore gishinzwe kurwanya ikirere n'akabarama mu Burundi dukorera mu gihugu no mu ntara zose tubona ko hari intambwe zitari zagenze zirategwa rero tukavuga duti icyo cegeranyo kiri mu byegeranyo tukavuga ko bitadutangaje cyane kuko
munkundire Gerard imbere y'uko tuza kugaruka ku ntambwe zatewe na Janvier turaza kumubaza kwabazo tubanze gato tugume kuri ibi bya bino biharuro kuva mu 2015 igenekerezo rya 2025 gushika igenekerezo turiko muri Folicon F hari abo babarazize izo mvururu mwamuzi biharuro mufise bingana gute nimba mubanze
iyo nko ngiye kuvuga muri frequency fiber dufise ero dufise jaro nabyo biri mu byegeranyo twaje twabushika nganje ariko kandi tukavuga ko ibyaro byaba batanga ni baro byo kubona ko hari byo bitiranya mu byena niho nawe yatakaza mu kuko ntawe uvuga ko hari byo abantu badapfa mugabo ni ngene abantu bashobora kugutandukanya ndetse bya bintu yatakaza na muntu mbe gutse ko uvuga ko abuza kwagirizwa leta akoze gute ne leta yakoze iki ibyo ni utusaza guhuriza kuko mu byo bavuga rero ntabyo neza by'ukuri ko binjira muri politike cyane mbere bikaboneka ko ahubwo bakoze igegeranyo bafite ibyo bipfuza mugabo binyegeje nyuma y'icyo twita agatakaza na muntu
mwebwe ibihari umufise bisa gute ga Gerard
kugenda byarwo neza dufite naza ko nenda gusubira mu document dufite twanditse n'ibyo twagiye turatanga ibyo nazina ko byo fata umwanya kuko sinateguye ibyo baha kuko utuvugana nari mu rugendo rw'akazi mugabo sa n'uko ndegereza ibujumba kandi cyaye ahantu yatwa tuvugana neza mu biganiro
reka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika batandukanye turahera kuri Elia ikaze ku ijuru rya Amerika
ego amahoro yeriya
uherereye he gairi
Jenisa maka ya tuvuga ndi muri Kenya
akabazo kawe
je niko konyine nagomba kungana ku kiki bari ko baravuga cyaho abantu barenga 140 yo badishwe ku bawa mu bibi ni yashimye na gatano Hello
turakumva duga ku ijambo turiko twanka kuza turakuvugira mu
gukira ngavuga ati rera aho bivyo bikigire ni bice cyane gose kuko ugerageje kureba abantu banyuruzwa n'uko tigeze za seze dede ni benshi cyane urabari mu baratorwa ku mashuri ukumva agatwaza na documentation ukazorindira kujoronka ko n'ikiziga cy'iyo bamutaye kiboneka ukarondera nyeka nko mu baprize yose ari mu gihugu cy'u Burundi uwo muntu akakubwira ko atahane n'ahamwari abo rero icyo gitigirije na gracio gitigirini na gitoya cyane rwose ureze kuva mu 2015 bigiye bya kudeta ifuzwe abantu bishwe ni benshi cyane rwose trema imiryango yarahambiriwe yarahabuye abantu basha ibitaure sekema kandi nubu bakiriko nubu muntu muntu wabaratorogwa ukibaza basi bagiye gufungwa ukazorindira ko afungurwa canke usubire gutungane ugashimika mu mahere yose mu Burundi umuntu akabo kabisa sobena kejo gitigirira yitoya cyane babobo baramenyekanye kuko ababuze ni benshi cyane kwere
ubwira umunsi mwiza ngaho muri Kenya
sawa mureza gifu
ego janvier bigirimana murumva ko muri folicon f bavuga yuko ibitigiri mu fise mwatanze bishobora kuba atari byo Elia nawe ati nawe yibaza yuko ivyo bitigiri biri hejuru gusumba ibitigiri kugira ngo mubitororokanye mwabitororokanije gute amenshi muri ayo mashira hamwe yanditse uru rwandiko akorera hanze harimo na tacemerewe gukora ibitigiri kuva mu 2015 gushika ubu mu bitororokanya gute mu kabironka biciye hehe amakuru agacahe kugira ngo mwemeze ko vyukuri abo bantu ba muri ko muravuga ko bishwe bahohotewe bazimiye abarivyo
icambere cyo nagomba kumenyesha nuko twebwe ingene dukora dusanga dufise abanywanyi bari mu gihugu kandi mubadutabaza mu badayo makuru nubwo abarongoye amashyirahamwe baba barahunze kubera akagagazo ubwicanyi no gutotezwa byakozwe n'ubutegetsi kuva 2015 abarundi bo ntibasiba kudutabaza kuko ntibagira uwo batabaza bari gutabaza izo za Foricon F mugabo murumva yuko bamaze kuvuga imvugo ngo hari ibyo gukamisha ngo amaraso n'ibiziga n'iki imvugo zifuye nk'izo birumvikana yuko mwe n'abatabuje kubatabaza ko nashoboza ngo bafashe rero dutabazwa n'abanyagihugu baba ariko baratotezwa dufite abo dukorana bari mu gihugu wagombi kini nasa abantu nagomba ndababwire no muri abo bategetsi nyine harimo abadutabaza harimo abadutabaza kuko baraziye ko twebwe nubwo tuba twarahunze igihugu ibyo tuvuga tutaba turiko turabesha kandi yuko ari twebwe dushobora kuvuga n'ijwi rishika hejuru kuko abari mu Burundi badashobora kuvuga amabekera akogwa n'umugambi uri ku butegetsi
ariko
ikindi nacyo nagomba kumenyesha ni uko amashyirahamwe yacu yamasohora ibyegeranyo akabishyira ku mugaragaro wagomba n'ibyo byegeranyo tukabishyikiriza abategetsi nta na rimwe tube batubwira bati aba bantu banyuruje n'ahantu bapfuye ntibigeze bapfa kuko ni ibintu biba bigaragara bisigura yuko rero ibi bitigiri tuvuga nagomba nsubire ngaruke kuri iki eriya ari muri Kenya ariko arashikiriza nibyo natanguye mvuga ibi bitigiri ni bike cyane mugabo nibyo tuba dufitiye ibyemezo ni bitigiri by'abantu tuba twaratohoje ko naho rero n'ubu yaserukiye Forcon ese mwumva yuko mumubajije butinga mwe mufite ibitigiri bimeze gutavuga ngo sinashoboye kubitegura kuko ntavyo bakora ibyo birazwi ko atavyo bakora
yavuze ko adase rapport reka ahubwo tubaze muri bike canke ivyo bakoreye ko ga Gerard Hakizimana nubwo atabitigiri mufise mwagendanye muri mu rugendo abo mwashoboye kumenya ahanini ababituye bavuga ko bahohotewe n'abandi imiryango muvuga ko yabo barabituye abo babarishwe bahohoterwa n'abandi bakicwa n'abandi ku makuru mufisa ava ku rubuga Gerard Hakizimana
murakoze cyane mugabo najyambire mugenzi wanje Elia mu busanzwe amashyirahamwe nishyuka rucanye amashyirahamwe arafite inatunganije hanyuma nakora asiye nakora niyaza batashyira mugingira mu yindi kuko ishyamba tutunguye risanzwe biri mu gihugu kandi ranigishije rwanda ratakaza muntu ivuga simbakaza ari nacyo tumaye nagiye nabwiye ko sport koni fc rikora kandi ari ishyirahamwe twumva ko riri mu gihugu kandi rihari kandi ribandanye rikora ryifuza ko agatakaza muntu akubahirwa gusumba mbere mu byo rikora rikashinzwe nyine ibihezo by'agatakaza muntu rero abagitse n'ibande abashije kumwe n'ibande babasigiye gutyo hasi twakayibake hasi twakayibake hari abavuga ko babarenganijwe hari abavuga ko imiryango yari ifungiye ubusa hari n'abaza kubwira ko abantu babo bihishwe se babuze nzabo bagira guca hakiri n'izi kwarondeza basanga mu murango uramutoye hanyuma rero hari n'igihe tuba tuba amadosiye se babuze kuri bagiriwe nabi abo nabo icyo duha dusaba nuko dusanze inzego z'igihugu guhana aba babikoze iyo zitubona inzego z'igihugu zihana iyo tubona ubutungane buri ko burakora iyo twumvise amajambo meza ariko ashikizwa n'inzego z'igihugu ahamagara abantu kubahana ahamagara ubutungane kudatiza ngo ndagonde twebwe n'ibyo duhimiriza dusaba ko igihugu nyabuna cyubahiriza atakazina muntu gusumbya kuko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu byemeje amasezerano atari make yubwo kohereza atakazina muntu
hanyuma abo babitura bakavuga ngo ni bande baba babibakoreye umurwi w'abantu babikora bavyegeka kuri bande
ntawo kitenye habari harabamwe muri leta ibyo ntawo zakudeha kita kurabwa mbege mbigiye leta aba babikoze irabahana n'umuntu wese tuvugana tubona ko leta by'ukuri iri kwashyira imbere iyo zatakaza na muntu ariko twabuze dutibiti kitangwa hari n'ibitigiri by'abapfu bahitanye n'amasanganyi ubona ko ibyo turagenda babishyira mu nyango ry'agatakaza muntu cyangwa mu bishwe n'ubutegetsi ibyo naza ko tuzaza tubitandukanya kuko mu bwo kwicaye muvuga hari n'ubwo tubaze gukurikirana usanga bukorwa n'imigwi tutazi imigwi iva hanze twumva ko twagikora sura n'abatangazo atari make dusaba ko abantu bose bakumva ko kimwe muntu akugwa ko ibyo murabizi ko hari amodoka yagiye araturigwa murazi ko hari abantu bagiye baraturigwa amazi ko hari ibyagiye birononekara iyo tuvuze ngo biragizwa leta kandi twabonye ko leta nayo igenda yagira uruhare rwo gukurikirana no guhiga abakoze bizakubwira babahane hari n'ababyemera rero nacyo tubakubwira duti by'ukuri guhana agatakazi na muntu ni byiza nkageni nabavuga ko iharanirwa ry'agatakazi na muntu ni tuba kidasanzwe ni ubwoko budasanzwe nibaza ko tudakwiye kubikamisha mu gusezegeranyo kugira tubikamishe nibaza ko twitunze neza y'abarundi twitunze neza kwezi agatakazi na muntu kwifuza ko agatakazi na muntu ko kwezwa gusumba murakoze
Janvier yari yavuze ko kuvuga ko gukamisha atavyemera ariko Janvier tugaruke ukabazo twari tubajije muri Folicon F tunasaba imbabazi ko bagomba bamugarukane ku murongo telefone yari ko aravugira ko ahejeje kunyandikira mbarira ko idakunda muhinga bw'ivyuma ndabasabe bamuhamagare ku yindi andungikiye Janvier Folicon F Gerard Hakizimana ati mubabikora harimo inzego za leta mugabo harimo nabandi mwebwe amatoza mwakoze abahohoteye abo bantu mwatubwiye abisha batandukanye nibande byakozwe nabandi ahanini mu mice itandukanye mu zimba makuru mu ofisi naya
amatohoza twakoze mu mashyirahamwe yacu kandi nagomba nibutse abatwumviriye yuko atari amatohoza twakoze twebwe twenyine kuko ibyabaye mu Burundi kuva 2015 byararenze urugero gushika naho amakungu ateba nawe nyine arabitohoza kwaho nubwo nk'ibyegeranyo bishika bitanu by'umugore gutohoza w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byose byerekanye ingene abarundi bariko barishwe n'abarundi bakorahotegwa n'inzego z'igihugu aho sinibagiye yuko sentare mpuzamakungu mana byanga ha CPI nawe nyine irikije kuri amatohoza ku Burundi kuva muri 2017 rero mu bantu baza kwisonga mu kuhohotera abanyagihugu mu matohoza twakoze amatohoza asanzwe yakozwe n'izo nzego meje kudondagura abantu baza kwisonga n'abantu bari mu nzego za leta aho nuvuga ubwa mbere urwego guterereza haba urwego guterereza ry'igisivire haba urwego guterereza rya gisirikare tutibagiye igipolisi hamwe n'umugwi w'inkora w'imbonerakure abo bantu rero iyo migwi impeje
ariko ngo ni umurwi n'umurwi no imbonera kure n'umurwi n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD
muri Nations ni kuva muri 2014 na 2015 kubera amabi bari korakora kibaonde bawise milise mu Gifaransa sinzi neza ngene twowita mu Kirundi mwaje nda gufata nk'umugwi nkora
abantu reka duhamagare twakire Ive ku ndi murongo wa telefone Ive ikaze ku ijwi ry'America nawe yego hererega Ive akabazo kawe canke intererano no kukiyago turi muno munsi gerageza twumve ko tukumva Ive turumva tutakumva utubabare muhinga bw'ivyuma basubire kuguhamagara twumva telefone yawe itari kwirumvikana ariko hagataho Gerard Hakizimana yagarutse Janvier imbere ko Gerard hagenda yari yavuze ati barashima ko hari intambwe yaba nta ntambwe iraba kuva ico gihe kuva mu 2015 ibitigiri yuraba ku murongo hari igitigiri kigenda kiraduga ikindi kikagabanuka canke kagenda ku murongo umwe bimeze gute byagiye biragabanuka canke
hariho ibyo twafata yuko byagabanutse nk'ibintu by'uguhohotera abantu baba bafashwe ibyo bita mu Gifaransa torture turashobora kuvuga yuko muri ino minsi byagabanutse ariko ikintu kidutangaza ni uko hariho ibindi byaduze nko kunyuruza abantu mu ishyirahamwe ryitwa Foco de Lisano rifise isekeza ryitwa ndondeza rigerageza kurondera abantu baba banyurujwe mwikete bandikiye umukuru w'igihugu barifite ndayishimiye mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze barerekanye yuko mu myaka ibiri yari amaze ku butegetsi abantu banyuruzwe basumba abanyuruzwe mu kiringo cya nyuma cy'umunsi Petero Nkurunziza mu myaka ibiri ya nyuma ya Petero Nkurunziza banyuruzwe kuri ndayishimiye bari benshi rero biboneka yuko hariho kumbura bimwe bimwe bagenda bagabanura mugabo hariho n'ibindi usanga bashize imbere mu gutoteza tugafata ariko nko kunyuruza abantu bagifashe nk'ikigwanisho bashobora badahisha ko babandanye bakoresha hano bituma twagiye turabona abantu benshi banyuruzwa cyane abari mu mugihe senere usanzwe utavuga rumwe n'umugambwe ku butegetsi hano ikindi nagira kuvuga kuri ibyo by'abantu bakora ibyo byaha iyo rero Gerard Hakizimana avuze atubuye leta irafise akarusho hariho ubutungane abantu barahanwa jewe nibaza yuko ibyo avuze tufatiye no ku byo perezida Valentin Ndayishimiye yavuga nibaza ko Gerard atabe twemera ibyo avuze kuko umukuru w'igihugu nta minsi myinshi iheze ariko ararira avuga yuko ubutungane bwapfuye avuga ati igihugu cyarapfuye ubutungane ntibuhana uno munsi nicyo kibazo nyamukuru dufise rero je nibaza ko kuri ico coco ngira ngo aca yemera yuko two ibyo umukuru w'igihugu yavuze ari byo twoshira imbere ubundi kibazo kiraho nyene ubutungane bwarazingamitswe abakozi b'inyaha ntibahanwa izo mbonerakure abo muri documentation niyo wumvise umuntu yafashe muri documentation shanki bindi biba ari bimwe mu gifaransa bita reglement de compte interne bari bimwe by'uko bafite utuntu bafunye hagati yabo
gukingira
abanyagihugu no munsi gikorwa mu Burundi.
Ego Gérard, turi kumwe kuri telefone, uracahari ga Gérard?
Ego
mudutunge bari batubwiye ku telefone itari kwirumvikana neza, sinzi igituma ariko turagerageza tuze turumvikana. Muri ayo mashami 18 hariho ibyo bashima, hariho n'ibyo bavuga ati haracari hagahaze. Mwatubwiye ko atabitigiri mufise, ariko mugereranya ngira ngo nk'imvugo ngereranyo uko vyatanguye mu 2015 naho bigeze aha, uwo basaba kuvuga ahatewe intambwe nahitatewe hoba hehe muri ivyo vyagirije bitandukanye byabishwa banyurujwe n'abahohotewe mwemeje ko rimwe na rimwe banabitura.
Yaza ko intambwe wari wese kuraziraba ziraboneka murabona ko hari leta uno munsi navuga ko mugenzi wanjye ko avuga ko umukozi waheruka kuvuga ngo arira ku bitungane byapfuye amajambo twarayumvise kandi aza kumuri ko tuba tuvuga ibitari bike, ariko kandi twe icyo tuvuga ni uko iyo abategetsi bafise imbugo ihumuriza, bafise imbugo ihamagarira abantu kubahana, bafite imvugo ihamagara ubutungane gukora, ibyo ni ijambo twifuza umashami turongoye. Hari icyo bituma tuvuga duti intambwe by'ukuri zitari nke zamaze guterwa, turabona abari mu nzego zitandukanye bahagarikwa, turabona abafungwa bagizwa ibyakana ko kubana yatakazi na muntu, turabona mu gipolisi mu igendereza n'ahandi, byose byerekana ko leta ihari by'ukuri ati intambwe zitari nke ziganisha gutsimbakaza agati y'akazi na muntu. Nacyo tuba tuvuga duti amashyirahamwe ahubwo ari hanze niyaza ko yoterera inyamba by'uko yabona amakuru yo kugira aterere mu kwigisha abenegihugu, mu kwigisha kubana neza abo bavugana, bongera abigishe kubana neza, kubahizanya, gutsimba tudateye akazi na muntu, kugira agateye akazi na muntu gatsimba tatu gusumbya, kuko nta gihugu na kimwe tuweza agateye akazi na muntu igihe nakwigana. Nicyo bituma twiga amashyirahamwe yigenga tuhari kugira tujye bimwe twita prevention, dufashe leta, dufashe inzego kutahuza amategeko, dufashe nyabuna aho tujaboneka ko ari umuntu agomba guhorera ataka za muntu, tumuvuge abihagarike maze agataka za muntu kubahirizwe kimwe muntu murundi yumve ko ari mu gihugu cyiwe kandi atunze atunganiwe no mu bigiwe.
Yego, reka dusubire ku mirongo ya telefone. Idris, uratwumva?
Murakoze cyane.
Uherere he Gaide?
Mereyani Kigali mu Rwanda.
Akabazo kawe
ni kuvuga ngo mbaje gushimira abatumiza mwadusumiriye, ni byiza cyane kubera icyo kiganiro mwakoze uyu munsi tukamenya byinshi. Ni ukuvuga ngo ndisabira Abarundi nge kuko Abarundi ni abavandimwe bacu cyane, ni ukuvuga ngo ndisabira ngo na leta y'u Burundi ngo dushiramo imbaraga nyine bashaka abo bantu nyine bakoze ibyo byaha nyine, kandi nanone nongera kubasaba ngo ubumwe bagire, ubumwe bagire, urukundo bakundane, urebye natwe inaha mu Rwanda dufite ubumwe turakundana nta kibazo. Ni ukuvuga ngo tugomba gushaka ubumwe buhambaye, tukaba dusabana amazi, nta kuvuga ngo abaturanyi bagasabana bakunga ubumwe bikaba byiza, kandi mwongera agasaba leta n'abari abakoze ibyaha nyine bahunze batubwiye n'uko babikurikirana, n'uko kuko babasha kumenya amakuru n'aho batuye, abo bagiye baragiye za Burayi na Amerika babasha kubakurikirana gute, kubera natwe nyine turashaka ko Burundi bagira ubumwe, bagira amahoro, bagira amahoro ahagije, kandi noneho n'ubusabane hagati yacu n'u Rwanda n'u Burundi tukarushaho kuneza, tukaba umwe neza cyane.
Urakoze ku byumviro byawe.
Murakoze.
Turase na Richard ku yindi murongo wa telefone. Richard, ikaze ku Jugi Amerika, turi kumwe na Maitre Janvier hamwe na Gérard. Ikibazo canke intererano?
Murakoze cyane. Amaze kubaza abatanituriza amatatu. Nashaka kubaza ati mbe n'icyo cyegeranyo bakoze kuva muri demire kende oba hafu kiki tangwe olari kwa kuri
bande uri kuvuga bande abobo
abo we bakwitse tegeranyo cyabitiki amikindi kibazo
bo bari kubakora sintahuye akabazo ka bo bari kubakora iki
kibazo kibazo narimbajije kivuga ati ndeni cyogeranyo bakoze kuva muri premiere kende cyamaze kitamwe bari kubakora icyo cyegeranyo abantu baba barapfuye cyangwa barazimiye acambaze ikindi kibazo ati ndena abo bantu baje ubisa n'akakanya mwite bikiki n'abantu baba baratoramo bombaho baherereye cyangwa barimo bakora iki kugira abo bantu bazimiye bashobore kubona
urakoze ubwira umunsi mwiza Richard ego Maître Janvier Bigirimana akabazo ka Richard karaba mwebwe
murakoze cyane ibibazo byiwe n'ibibazo byumvikana icya mbere ko umurengera ngo yomenya nuko iyi raporo twayishyize ahabona nyuma y'imyaka munani irangiye hatanguye imyerekano yo kwiyemeza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ikiringo cy'Aonyanga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi Gahonyanga n'amasezerano y'arusha yogerekana amahoro n'utimana kw'Abarundi ikiringo caza na karambaraye mu Burundi ari naho kuva icyo gihe umugambwe CNDD-FDD n'abawurongoye bakoze amaroregwa Abarundi benshi barahunga abandi batambwa mu mvuto abandi barishwa
hanyuma rero ngo muri ko mukurikije
kuva icyo gihe ikibazo kiwe rero kirahambaye kuko avuga ati mbega none ubu ariko hakugushya nk'abantu banyurujwe bashobore kuboneka twebwe kuva itwerekeye aho tugeza n'ukwereka leta y'u Burundi yuko iteza gukingira Abarundi bose yuko abantu banyuje abo bantu abantu bakoze ibyaha bakica Abarundi bategerezwa guhanwa bateza kuja imbere y'ubutungane bakabibazwa twebwe rero kuko tudafite icyo gipolisi tudafite ubwo bubasha bw'ubutungane icyo dukora twushaho ibyo yegeranye kugira ngo abantu bose bahohotewe mu buryo butandukanye ntibazimangane ntibagenda akazi mayongo mugabo leta niyo ifise uruhara rwa mbere gushobora gukora ibintu byose bikenewe ifise igipolisi ifise ubutungane abanyagihugu batanga amakori kugira ngo ibatunganirize ntibyumvikane ngo uno munsi hoca imyaka munani hari abantu banyurujwe aba banyurujwe bazwi baravuzwe ariko uno munsi hakaba atatumye nk'uko yakorwa ku butungane kugira ngo imiryango yahohotewe ishobore gutunganirizwa rero ibintu nyamukuru bifiswe na leta twebwe nk'abanyagihugu twagiye hamwe muri ayo mashyirahamwe icyo dukora ni uko gusemera icyo dukora ni uko kubyandika icyo dukora ni ukubivugira ku maradiyo kandi tugashima n'iradiyo yaduhaye kano kanya kugira ngo abategetsi ejo ntibazoronke icyo bazokwireguza kuko ibyo bibazo ngo ntibabimenye
hanyuma gamete
bariko barabyumva nibaza ko baza kubibabwira
maître muri babandi amajana 697 mwamenye ko banyurujwe kuva muri 2015 gushika igenekerezo rya 2025 kuno kwezi nta numwe baratora nako yakabaje kukabaza
oya nta abatore batabarondere ga nibo babagize nibo banyuruza urumva ntibaheza ngo baje kubarondera kandi abatari bake kube igituma batanaboneka baba babishe suguca umutima aba bantu barafise abo banyurujwe mugatwe turafise amakenga yuko iyo umuntu amaze imyaka 3-5 yaranyurujwe n'inzego z'igihugu akaba atarasubira kuja ahabona yuko ashobora kumbure kuba baramuzimwanganije ubuzima twebwe n'utumutaka dutakamba iyo leta ya CNDD-FDD ntihagarike kwica ntihagarike kunyuruza abantu kandi turakeneye ukuri n'ubutungane kuri ibi byaha byose byakozwe
Gérard munkundire mbere ko nca ndababaza namwe ico muri ko murakora ku rubuga mbanze na Kire Faustine kugira ntitumutevye ku murongo wa telefone Faustine ikaze ku ijwi ry'Amerika
ahora cyane ku ijwi ry'Amerika n'amahoro
ni Faustine kwa kadri izina bambare ngo tubona agenze ko Faustine mugati ukumva ijwi ry'umugabo
ego Faustine ni Ferdinand
ni Ferdinand bari bambare ngo Faustine uherehe ga Ferdinand
ni Ferdinand mpagaze neza neza mu ntara yabo branja muri komine Mpande
akabazo kawe kwa Maître Janvier Bigirimana hamwe na Gérard Hakizimana twagutumiriye canke intererano
Yego murakoze cyane nashaka gusa nutera kuri ibintu by'abantu bavuga ko bamwe bishwe abandi bakanyuzwa migomuko yabaye kubera mu 2015 ariko rero urabona ko ibi bintu bitari nk'umukino wa politiki ibi ntiboza babibandanya kubishyira ku mbuga cyangwa ngo bagaruke ko rero kubigaruka kuvuga ngo abarundi cyangwa abarundikazi bamenye kahise cyangwa uko intwaro zigana zakurikirana zigana zikuranwa ariko kandi ntihage umuntu akwiye kuguma yigize ntiyibanze ku iterambere ry'igihugu cyangwa irya bene gihugu ubu abarundi aho tugeze nibaza ko dutakwiye kujyana kugaruka kuri kahise ariko tukaba mbega kuko kameze gute nubwo kahise katigura kazoza ubu abarundi duhanzwe n'ukuntu tubonaga mahinda haba ihindagurika cyangwa se uko kuntu ibiciro by'ibidandazwa na cyane cyane ibiribwa mbumbarugo mabiduga ku munsi ku munsi na cyane cyane ariko nashaka kubabaza ego bagaruka ku byerekeranye n'abishwe cyangwa abanyurujwe nisanzwe iyo habonekana hari impfizi zibiri ziko ziragwanira ku kibuga ibyatsi nibyo biyagira ntibihagirira ikibazo bitahondera ese nagomba kubaza metre avugira ayo mashyirahamwe mbega turaje ku byabaye guhera mu 2015 gushyika uyu munsi yumva ko abanyuruje ego ntibarabonekana ntituzi ko babaye bunyuzo cyangwa babaye buhunge ku bw'amakosha kanaka baba biyagiriza mu gihugu ntabwo tuzi mbega kwavuga ko batamenya irengero ryabo iyo babagiye mu miryango yabo naho babivuga ku iki mbega imiryango ntisenzya aho yo biri ngaha mu Burundi ha mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se mu cyungararo yaho iki ni ikibazo nashaka kubaza metre agize ntibonekana ariko arashyikiriza kino kiganiro mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki
urakoze
hanyuma icyo nashaka ego icyo nashaka gusa ni uterera ni kimwe gusa nashaka kusa no kuvuga yuko mu bisanzwe bo dufasha ukuntu gusa maze Burundi bwoza mu nzira nziza y'amajambo y'iterambere cyangwa umwe n'igihugu maze arushijeho kujyana kurushaho gutera imbere nayo kama tuza kumwe kahise bijya byarabaye kandi kuko nubwo byabaye twashaka kujyana mu mucyo wazo kandi umucyo wazo nibaza ko leta yicaye hamwe n'abo byiga mwe bamukwa dushaka kuduha umucyo
ugira umusimizi ndetse
n'imiryango yaba yarahuze bikagenda neza bikamenya ko uri kose
urakoze Faustin ugira umusimizi ngaho ibubanza akabazo turakagaruka kari ko reka mbanze kugira ngo duce tubanza tuheraheze ikiriko kirakogwa cabajijwe na Richard Gerard Kurubuga namwe muri ko murakora ikibwira ngo iki kibazo kiveho kuko namwe muremeza ko hariho ababitura banyurujwe abandi babohohotse muri ko mukora iki Gerard bambwiye ko telefone we igiye reka bace basubira kumuturonderera mu kumurindira ijambo ni gwanyu maître ku kabazo ka Faustin arabaje mukanya
murakoze ikibazo cha Ferdinand Wibanza nibaza ko ari kibazo kumbure cumvikana numvise hari hivyo acanga kumbura ashora kuba ari kubera yo batamenyereye ibyaya mashyirahamwe ushanga inzira gati y'akazamuntu ingene biharanirwa ubundi nishobora kuvuga ngo abarundi kitugoye ngo n'iby'iterambere ngo n'iby'akazoza ashanke kubu uriko wirengagiza inganda zatikiye uriko wirengagiza abantu bishwe ibintu by'ugusaba ubutungane ibintu by'ugusaba ukuri mu hantu hose hakoze ibyaha bikomeye kumenya ikintu gihambaye nta kazoza gashoboka keza k'igihugu mu gihugu hari kudahana kurenyuje nk'uko tukubona mu Burundi ibi rero by'uko dusaba ko ubutungane bukora by'uko dusaba ko abarundi bakingirwa nibyo biza bishyigikira iterambere nibyo bishyigikira kazoza keza k'igihugu ibi turiko turavuga si ukwanga iterambere kuko nta terambere rishoboka ahantu hari abategetsi bica abantu ntihagire igikurikira ahantu hadakurikizwa amategeko ahantu batubahiriza agateka kazi na muntu nta terambere rishoboka kuko ejo bazobikunyaga n'ibyo uri kurakorera n'ibyo uri urarima cyangwa udandaza iyo hatubahirizwa amategeko iyo abantu bakora uko bishakiye iyo umuntu yica umuntu akamuherana nagomba mbwire Ferdinand yuko
iryo terambere ako kubushaka zoza ntigashoboka mu gihe hatabayeho mwe n'ibyo bintu by'uko
hanyuma ngo imiryango imiryango nayo ngo muyibwire iki bakababarira iki
iki kibazo cy'imiryango kirahambaye kuko nagomba ndamwibutse Ferdinand n'abandi bose batwumviriza yuko twebwe ntituyadukiza mu gukora nibyo hari ibyo dukora kubera twabimenye mugabo kenshi dutakwa n'iyo miryango nyine iyo miryango twama tuvugana bari mu gahinda katagira izina ubutungane baracaburindiriye nibyo hari imanza twajanye mu butungane mpuzamakungu ariko ivyo ntibikwiye ubundi butungane bw'Uburundi burya butungane munyange ugatangira ikori nibwo butungane bwatezwa gutunganiriza Abarundi nibwo bubegereye nibwo bushobora gukemura ibibazo bijanye n'amategeko bijanye n'agati y'akazi na muntu iyo miryango ico tubibwira uno munsi kumbure no kuyihanganisha mugabe bamenye yuko amakosa ntari kuri twebwe badusabye gusomera twarabikoze leta y'Uburundi bandanye yica abantu bandanye inyunguza abantu niyo iri mu makosa kubera idahagarika ibyo bintu kandi amakosa yandi ni uko iyo miryango batayitunganiriza mu kwerekana ahari ababo canke ahari abakoze mwene ivyo vyaha tugasaba rero yuko leta yokumva kamuka iyo miryango ikemera ko habaho ukuri n'ubutungane ku mabi yose yagiye araba cane cane guhera uno munsi bagafata ingingo ntaco bibuza yuko abantu badasubira kunyuzo yuko abantu badasubira kwishwa
metre turagaruka kuvyokora kwa tu sozera tubanze twakire William nawe William ikaze ku ijuri America William uratwumva
ndabumva neza cyane
uherega William
no hano muri ta zunwa za America
akabazo intererano tufitiye abatumire babiri
nashaka ishiraho intererano ubundi ndu murundi nkaba nkurikana cyane ibintu bya politike ibera mu byo bihugu byacu Rwanda Burundi na Congo nkaba ndumwe mu bantu bakunda gusesengura ya politike iki navuga kubyerekanye n'u Burundi nkuko amashyamwe abivuga ikibazo dufite mu Burundi ni ikibazo cy'ubutungane muribuka mu mezi yangaheze umukuru w'igihugu nyakwa Evariste ayo mafungura inama y'abashikiriza manza yaravuze ati birababaje byate n'agahinda kubona ubutungane butigenga mu gihe bwagombye kwigenga ubwo rero ingwane zihari ubutungane bw'u Burundi ntabwo butunganiza Abarundi nk'uko byabikwiriye bigaragara ko hagiyemo ikintu twakwita ruswa cyangwa se ibiturire iyo murebye rero ukareba abantu bafatwa banyuruzwa ibyo nta wabyemeza ngo banyuruzwa bafatwa semvuga abantu bafatwa bagashikizwa bagafungwa imisi n'imisi batashikizwa ubutungane noneho ugahita wibaza uti kubera iki ubutungane budakora neza ikibazo gihari nuko mu guhana akazi mubwo butungane bagendera kubyo nakwita uyu turaziranye uyu ava mu gamwe CNDD noneho abakora ibyaha bose abenshi ugahita usanga arabava mu mugamwe nyine wa CNDD uri ku butegetsi noneho baba camanza bagombye kufatira imanza nabo ari mu CNDD bigatuma ubutungane butagenda neza noneho iki nashaka kubwira metre mu gihe bazaba barimo bakora amatohoza yabo bazabanze barebe ese abo bantu babuze bate barahaganahe kubera ko kugeza uyu munsi hari Abarundi benshi usanga mu bihugu bitandukanye baba barahunze ariko atavuga ngo bahunze ubwo butungane noneho bakabwira imiryango yabo bati ntimuzige muvugaho duherereye mwashokuye muri Sudani hari Abarundi mwashokuye mu Rwanda hari Abarundi za Congo za Mozambique za Zambia za Malawi abo bose si kuvuga yuko babahunze babagiye gushaka ubuzima ariko noneho ayo mashyirahamwe agahita yumva ko abo bantu baburiwe irengero ubwo iki ndamusamete mu gukora amatoza yabo bagumye no kugira mu ibyo bihugu byose bakareba abo bantu bariyo nimba koko baburi wirengero cyangwa se baragiye gushakisha ubuzima
urakoze ugira umusimiza William
namwe mwakoze.
Yego. Maître Janvier, imbere ko mwemeza ko umuntu vyukuri ya buriwe irengero ibi William avuze nk'aba majana ababuriwe irengero n'amajana 697 murabanza mukaraba ko vyukuri ya buzirengero atagihugu na kimwe intara n'imwe yobarimo.
Murakoze cyane kuri ico kibazo nagomba shimire William ku ntererano yatanze ku by'ubutungane ikibazo nacyo abajije ku bijanye n'ingene dukora amatoza ku bantu banyurujwe hari ibintu umuntu atokwitiranya umuntu yo kwitiranya umuntu yanyurujwe n'inzego za leta makabugirengero yongere abyitiranye n'abantu bashobora guhunga abantu bashobora kuva mu gihugu babishatse abantu bashobora kuva mu gihugu hama ntibasubire mu Burundi ibyo bintu biratandukanye cyane twebwe rero matoza dukora aho kandi nagomba namusabe azoje no kuri internet ashobora kubisangaho ku rubuga rwa gushyiramo fokode muri kampanye twitandondeza mu isekeza twitandondeza nta muntu n'umwe tuvuga ngo yanyurujwe tutatohoje neza umwidondoro wiwe ngo tumenye abamunyuruje ryanyurujwe n'uruhare inzego za leta zabishyizemo.
Murakoze
mete rero abantu baba bahunze abantu baba bagiye mu bindi abo ntibashobora kuja mu bantu banyurujwe kandi bagomba n'abaduha amakuru ntidushoboka dufata amakuru twaronse ngo nyine ngo dusimbire ko nk'umuntu ngo yanyurujwe dutanga gukora amatohoza azobisome neza niyabiraba azobona yuko ayo maraporo aba yanditswe ku buryo umuntu hama n'ikindi nacyo nta na rimwe inzego za leta ziravuga zisi umuntu muvuzeho twamunyuje tutamunyuruje ni kuvuga barabona yuko twabimenye batubora.
Murakoze Maître Gérard, barambwiye ko agarutse ku murongo wa telefone. Gérard, nibaza ko aka telefone kawe kaza kudukundira kubandanya ubu unye muratwumvaga Gérard. Ego, reka tubyizere. Hanyuma William yarabajije Gérard akabazo ko kumenya ngo abo baba baranyurujwe ryari bihebura bakavuga ati ashobora kuba yaragiye muri bamwe muvuga mutibuka ibitigiri banyurujwe hariho abo muzi bobo baragarutse akavuga ati twari twaraburiwe irengero ariko turahari nimuhumure.
Nibyo nk'uko twabivuze kuva kare nisanzwe cyane cyo kunyuruza ntawe buga kutaba ibyo biraba ariko niko nari nyine biba harimo aho tumaze kubona bavuga ko banyuze ariko mu mafaranga y'abatozi bakaboneka imwe navuga tugasanga bari mu ngusho ariko kandi n'ibyo bitigeze batanga abo bagenzi bacu hariho n'abajya mu bisoda ugasanga bagiye mu migirwa nabo hakujya muri Congo icyo kandi kiri hari mu karere k'ibiyaga binini ariko kandi tukavuga ko hariho aho byagiye biragaragara ko bakoze bene ayo mabi tumaze kubona abariko barahanwa turabona abafunzwe bazira ibyo reka turabona abatari bake icyo dushima n'ishaka icyo turimo turavuga n'ishaka ikaba ishaka duhumiriza ni uko umuntu wese yumva uruhara agenda kugira umutima atazagira akazi na muntu usaba by'amashyirahamwe yigenga nyabuna twumve icyo turaba ni iyubahirizwa ry'akazi na muntu ni guhimiriza kugira umuntu wese ahari akore ibikorwa bituma tutarata akazi na muntu akore ibikorwa bituma abantu bamenya ko urahiza arata akazi na muntu kuko ntacyo bivuga hari abahura n'ayo mabi ntibabivuge cyangwa bakabivuga utari ariko hari n'abatanga amakuru yo gushikuza kugira berekane ko ibintu biyangara ibyo tumaze kubona ko mu maraporo turonka mu nkuru turonka ari abantu bazi akaduha amakuru atari kuri iwabo icyo twaba dushyira imbere mu ishami turongoye n'amatohoza abe rero ko bene abantu bene amashyirahamwe ari hanze
mbega Gérard nk'aha aba bo muri aya mashyirahamwe 18 ibi bagira bagasohora amatangazo atandukanye ubwo uno munsi hariho n'ayandi bahora basohora muri Folicon F wo kwibaza ati ni kubera iki ibyo muvuga babitura bagira iki mutabivuga hejuru nka gutya hari ni kubera iki bitagenda nk'uko babigira
twebwe icyo twifuje dushyira imbere nicyo twita prevention icyo dushyira imbere ni uko yataka akazi na muntu kubahirizwa ni uko abantu bose bamenya ko yataka akazi na muntu ibyo byo twashyize ko ibyo tuba twakoze ari byo dukorana n'inzego ibyo dukora n'imigwi y'igihugu bigenga nka CNDH n'ibindi dukorana n'abantu baduhaye amakuru turabishyira ahabona kuko iyo tubaha inzego kugira ngo bitorere umuti tuba tubishyize ahabona hano turabishyira muri raporo kugira abatwara n'abatwa baratwara n'abatwagwa bamenye ko agataka kandi na muntu gategereza kubahirizwa kandi ari we arategereza guha uruhara wa mbere rero ibyo bashu ibyo dushika ko ibyo dukora turabyerekana gose mu gihugu cyangwa amatangazo iyo hari byabaye binaka kubera bisabe ko umuntu wese yokora bisuba amategeko kandi yubahiriza agatakazina muntu kuko agatakazina muntu bisarara mu gahanda bibatira.
Murakoze Gerard Hakizimana. Tugaruke rero kwa Maître Janvier, naho tugaruka kuri vya biharuro mwavuga muti biraduga bikamanuka kumwe mwagenda muratubwira. Turiko dukora mu kiringo c'imyaka 8 kuva muri 2015 gushika ino tariki ya tugeze ko muri kuno kwezi. Umuntu akibaza ati byaje bitegwa na manda ya gatatu yarahetse, none ubu naho ikibazo kiriye ku iyo manda atakihari.
Murakoze cyane. Iby'imanda ya gatatu nivyo ico kiringo caramaze guhera, ariko mumenye ko ari kiringo ingaruka zaco zitazokwigira zibagiranwa mu Burundi. Ni kiringo cazanye karambaraye. Hamba ikintu nacyo twagomba kwibutsa ni uko ingorane Burundi bwinjiyemo kubera ikiringo ca gatatu ca Pete Nkurunziza ni ingorane zatumye Uburundi buba agahabwa ku isi yose gushika naho uno munsi Burundi busi ari igihugu ca nyuma gikenye, igihugu gifise impunzi hanze, igihugu umugambi uri kubutegetsi usigaye wifata nk'uko nyine ari igihugu. Ni igihugu abahanira agati y'akazi na muntu babarizwa mu nkundiro canke mu busho, abamenyeshamakuru bigenga barahunze.
Hariho abari ku rubuga
ico kiringo ca gatatu. Ivyo byose byabaye byatewe n'ico kiringo ca gatatu kira noneho sentare yubahiriza amasezerano y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko mu kwa 11 2021 iherutse kuvuga yuko abantu bari bagwana icyo kiringo cya gatatu muri 2015 batarira busema kuko icyo kiringo basanze niho nyanga ibwirizwa shingiro amasezerano y'iyarusha, ariko iringo cyaho nyanga kandi amasezerano ashyiraho umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko bisigura yuko uno munsi leta ya serendebye yateza kwikubita agashi ikamenya yuko abantu yishe abantu yatoteje yariko yabarenganya kuko ibyo bavuga ntibarira busema muri 2015 igihe hatanguye imyiyerekano y'amahoro y'uko iyamiriza icyo kiringo cya
reka twakire William. Nawe William ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga. William uratwumva? William yamaze kugenda. Gerard Hakizimana, muriko mukora iki ku rubuga kugira vya biharuro mutibuka nibyo abo bariko baravuga canke ivyo babibonekeza tutugorane turimo haba mu banyuruzi wa haba mu bahotegwa bihere. Hari kwakugwa iki ku rubuga mashami yigenga?
Ne mushamwe twawe kuko akori kuba itari bice. Hatwovuga mu bituma byo gushinga icyo twita regroupe champion kugira bifashe gutanguza abenegihugu icyo cyo guhana hagati y'akazi na muntu. Amashyo turakora n'andi mashyirahamwe y'abamuzamakungu mu gufasha gutsinda akazi no kwigisha abarongo n'andi mashyirahamwe kugira by'ukuri ibikorwa biyemeje byo guhana hagati y'akazi na muntu babikore uko biri. Hama kandi nk'uko navuze mu ntara zitari nke naho ubone turashyirayo imigwi icyo twita rebere kominotere kugira bafashanye n'inzego z'abantu kuza barabigisha. Hama turafise n'igitabo dukorerako kirimwo ibyigwa bigiye no guhana gato y'akazi na muntu n'ingene bikorwa n'ingene abantu bokwitura abahohotewe n'ingene bokwitura inzego cyangwa inzego nyine zibatunganiriza. Tuko turakora rero ibikorwa bitari bike mu ntara zose z'igihugu mbere tubanadutereza n'uburyo kuko n'ibikorwa bisaba uburyo bwinshi, ariko kandi turabona ko ibyo dufise uno munsi biriko badufasha gushika ku ntambwe zitari nke. Ariko tuzaba dusaba amashyirahamwe
murakoze cyane
umwana amashyirahamwe kugira yigishe ibarizo ry'akazi na muntu
murakoze. Twakire na Gerard wundi uri kwa twumviriza simwebwe. Gerard uratwumva nawe?
Ego ndarumva cyane.
Akabazo kawe?
Ikibazo kuri abo bantu bari amashyirahamwe yigenga bakoze icyo cyegeranyo, ikibazo nashaka kubaza abo bantu ese mu by'ukuri tuzi ko kuva magume ya 2015 mu Burundi kuri manda ya gatatu twagiye twumva hirya no hino hatorwa ibiziga, ariko ugiye kuraba n'abantu banyurujwe ukumva ntibakugiye kuraba muri raporo yabo iyo mibare ndakeka ishobora kuba inarenga. Ese amasohozo yabo bagikomeza cyangwa hari aho bageze aho bati ok ubu turatose tugiye gutanga raporo y'ibyo twagezeho cyangwa se kamatoza yabo arashakomeza kugira n'iyo munsi karakaza kandi ngomba kubabaza batwegeranye
urakoze ugira umunsi mwiza Maître Janvier muracabandanya mutohoza canke mugiye kubanza gukorera kuri ibi biharuro mufise kugira kibazo gikemuke
murakoze cyane nagomba nsubire nemeze nkuko umunywanyi w'ijya Amerika Gerard abivuze ibiharuro twebwe twatanze ndabishyiremo nabivuze kenshi ni bike cyane uravye n'abantu banyurujwe n'abantu bishwe n'abantu bahotewe mu buryo butandukanye bisigura yuko twebwe abarundi babandanye baduha amakuru igihe cyose bazaduha amakuru baba abapfuye cyangwa abanyuzwe muri bibiri na cumi na gatanu cyangwa mu myaka yakurikiye tubandanye tubikora ko ntituzigera duhagarika na gatoya kanasinda n'abariko barica abantu n'abariko banyuruza kugeza uno munsi ntibarahagarika urumva yenda ngomba muhumurize twe ntishobora guhagarika turabandanya dutohoza amakuru ntibize bibatangaze ejo tuzanye ibindi biharuro kumbure by'abandi twaronse batari bwashobore ku kuduha amakuru ibyo icyo gikorwa n'ikorwa kibandanye
Gerard icokogwa ku butegetsi bw'u Burundi amashyirahamwe yigenga abanyagihugu kugira ngo ibiharuro nk'ibi mu mwaka uza ntibizobe bikivugwa co bicahe ku bwanyu muri Folicon F
bene aza ko hari biko birakogwa tabona ko ubwa mbere gikenewe ari uko imbugo nziza zobandanya mu politiki hama turabona ko hakenewe kubandanya hatanga inyigisho ku bari de communautaire nimwe twavuga inzego zo hasi guhera kuri ba nyumba kumi kuduga kugira ngo mu bubahiriza amategeko kuko iyo nyumba kumi bubahiriza amategeko biratuma atabonye abagira atakazina mu ndi haba hama tugasaba abajeje ubutungane gukora neza ko nitwo twavuze ko ibitigiri n'abavuga ko byaduze by'ukuri ibitigiri byemewe abagira atakazina mu ndi munsi mu gihugu harimo intambwe zikomeye zo gukwiye kuyatera aho tugusaba ko cubandanya umurindi kiriko yihimiriza kugira ubutungane bandanye bukora neza kuko nk'uko tubonaye bakare hari ibishatse bigukora nabyo nabyo bigatuma hari ibigenda nabi mu gihugu mugabo tubona ko akamo ka nyinshi wari kuko igihugu akibwirwa bwa leta bikwiye kugira kakanda mu Rwanda agatsinda akazuba tumasaba rero amashyaka ari hanze ko nayo atoza abashikuza mu gutangira itegeko ritari iyo ko yohindura imbugo yamuna kama yawe na kakanda muntu nawe yagomba gukamisha iyo nyango ryako bakavuga ukuri bakarondera amakuru yo kandi bigikunze bagashyira no mu gihugu kubw'igihugu cyaruguru bisaba ko abarundi bahunze batahuka
nakoze ego hanyuma namwe ga Maître Janvier Bigirimana aho kugwa iki ku mpande zose kugira ngo ibitigiri mufise n'ivyo muvuga ko bitashoboye kuba mwarashizemo bizoshike mu mwaka uza bimeze neza aho kugwa iki ku mpande zose
biragoye yuko bishika ku mwaka weze bimeze neza kuko hari abishwe hari abanyurujwe hariho n'ayandi mabi yakozwe icyo dusaba twebwe ni ukuri n'ubutungane icya mbere kizi imbere ya byose dusaba leta ihari yuko ihagarika iriho nyango ry'amategeko iriho nyango ry'agateyakazina muntu ntitwumve ibituma umunsi abantu baguma banyuruzwa bariko baziziki ega abarundi ntibashobora kujya mu mugambi umwe ntibashobora kwiyumvira cyo kimwe ntibashobora ntihatirizo kubaho abarundi bitwa ngo n'abarundi bakunda igihugu n'abandi bavuga ko banka igihugu rero leta itegereza gukora ibishoboka byose ngo igaruka ntituze mu gihugu na cyane cyane yuko leta iteze kugerageza ikaganira n'abantu bose yitwa ko batayemera yitwa ko bayihunze leta yita yuko ari abansi b'igihugu kuko igihe cyose izogomba gucandishamo abarundi leta izoguma muri izi ngorane z'uko idashobora gutwara igihugu yuko uburundi buguma bukenye yuko abarundi baguma basubira inyuma nk'ibirenge kubera iyo leta itagomba kubatunganiza atagomba kwemera ukuri uno munsi ikindi kintu dusaba leta y'uburundi nibareke izi mvugo z'agashinyaguro zo kuvuga ngo abarundi barahaze ngo abarundi bamerewe neza ngo uyu munsi nta mpunzi ziriho ngo abari hanze ngo bafite ibyo biyagiriza
murakoze Maître Janvier Bigirimana turashimire cyane yuko mwatabye ubutumire bwacu kugira ngo dushobore kuyaga ku cegeranyo cyanyu aho mwagarutse ku mabi yoba yarakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza ino saha ejo ijwi rya Amerika niryongera kubitura mu zo twitare nk'uko mwabikoze twibutse yuko mutwara urunani tournant la page gushinze guhanira impinduka muri Afurika mwakoze Maître Janvier
mwakoze cyane kuduha kano kanya mwakoze no kuba mwaduhuje na Gerard Muganga muhanura yuko yoza akoresha imvugo
urakoze cyane Gerard
umwakamisha ubwicanye nta muntu akamisha yuko abarundi bariko baramenya
Gerard Hakizimana namwe mutwara Folicon F mwakoze kutwitaba muri muri sanga rino munsi
murakunda bashimiye hamba n'ese bazi kuko aga telefone kagitango
murakoze ntawe mugira umunsi mwiza n'ingaduce dusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane ni nahazwe nshimira abafashe muhinga bw'ivyuma ni Nadia Taha na Ingenieur Cornelius kwizina rya bagenzi bacu bose tubifike abantu tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha hanje turongera saa 12 ku masaha azobagezwe ko ico gihe.